Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hazwe.
Niwe mwese bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe sangwa ikazo makuru yacu kuri wa mbere tubigira kerezo rya 13 ruhu mu mwaka w'2023 amakuru twateguriwe agizo n'ingingo nkuru zikurikira. Abantu babiri mu muryango umwe baheruka gutahuka bavuye muri Tanzania barishwe kuri wa kane ku mutumba Masamba ni komine Mutaho y'intara ya Gitega. Makuru ava aho akavuga ko wabishwe na bamwe mu bari mu mugambwe Saint David aho bagiriza uburozi. Muraza kubyumva muri ano makuru. Ngo nta bashomeri bahari mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo abadakora n'ibinebwe. Ayo ni amwe mu majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatanu mu kiganiro bise Inkerebutsi Day. Icyo kiganiro umukuru w'igihugu akaba yakigiranye n'urwaruka. Imvugo yaneguwe na Frederic Bamvugunyumvira yahoze ari cyegera cy'umukuru w'igihugu. Bategerezwa kuba bavuye mu birindiro bafashe bitarenze iminsi 3 habona bagize umuhari M23 ingingo yafashwe n'abakuru b'ibiro bikuru bya gisirikare b'akarere ka Afurika y'Ubuseruko hari ku munsi wa kane. Inteko z'ibihugu bimwe bimwe bigize ako karere zikaba zizoja gufasha ishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko. Mukanya ni nkuri nimwe ukwayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha amwiriwa n'amakuru tuyahere ku mutekano mu kurangwa mu ntara ya Gitega aho umuryango ugizwe n'umugabo n'umukenyezi wiwe wishwe kwa kane windwi iheze ku mutumba Masango ni muri komine Mutaho turi mu ntara ya Gitega. Abahisi bakaba baheruka guhunguka bava mu gihugu cya Tanzania bikavugwa kandi ko bari abanywanyi b'umugambwe SNL. Amakuru ava kuri uwo mutumba amenyesha ko bishwe bagirizwa uburozi. Ababanyi babo bahisi bakaba bagiriza abanywanyi b'umugambwe SNDFDD ko aribo boba barabishe kuko ngo bari bamaze kubahigira babagiriza ko aribo baroze. Umukuru w'agacimbiri gahaza yitavye Imana ni nkuru ya Pierre Gahungu.
Umubabaro ni mwinshi mu babanyi babo bantu bagandaguwe bavuga ko atakindi bazize atari mvuza politike kuko baheruka guhunguka bava mu gihugu cya Tanzania kandi ko bari abanywanyi b'umugambwe SNL. Nayo uburozi babagiriza ngo ntaho bwari bufatiye. Umwe mu babanyi aragaragaza akababaro afise.
Nuko yababaje njyewe nk'imfukiya yo Musango amugaheza nukuri urupfu rwa Yosef rutandukanye wiwe rwatubabaje cyane rwose. Uhanye na Yosef kuri ntakari kabo ndavyibuka turi ku maziko yahoze aramuha agaciro ihagahaza harabaye ikibazo mwari cyo nyene aho bashatse kohereza Yosef n'umutandukanye wiwe ko aribo boba bararobye uwo mukuru w'agacimbiri uwo mukuru w'agacimbiri nawe akaba afite kwa muganga wasanze defitedi. Nukuri byatubabaje cyane cyane rwose ko nabagiriza ibyo bintu na bugingo ayo bari baguhunguka bavuye mu gihugu cya Tanzania.
Abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane gukora amatohoza yihuse bafatiye ku byashikirijwe n'abanywanyi ba CNDD-FDD ku munsi w'amaziko y'uwararongoye umutumba aho abo banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bahiga bagahigura bavuga ko abo bantu bategerezwa kuzokwicwa n'ubu tumwumvirize.
Rero icyo gihe hari idoze bavuga yuko kubera umukuru w'agacimbiri yishwe ko Yosefu nawe n'umugore wiwe bamiriza kumusubiza mu nkoko. Rero itora igituma abaganga intwaro ngaha muri Mutaho batokorera kubabo nyene baguye bacibutsa ko bavuga yuko Yosefu n'umutandukanye wiwe bazakomeza kubagandagura. Ni ukuri turasabye abajejwe intwaro muri komine Mutaho guhaguruka bagafata abo bantu barasi n'abanyi bacu ngaha nyene hanyuma bashikiriza ubutungane kuko n'abandi bakagize ibyo bintu atari abantu babonye basubitse cyangwa bakoze Yosefu baza umugandagura cyo kubona n'umutandukanye wiwe.
Uruganda rw'amakuru rwa radiyo Inzamba agateka kawe twarondeye urongoye igipolisi mu ntara ya Gitega kugira ngo agire icyo avuze ku rupfu rw'abo bantu ariko ntitwashoboye kumuronka kuko atitavye telefone. Twanamwandikiye n'ubutumwa ariko ntabwo yishuye.
Pia Gahungu urakenuye na nimeje kubabwira mu ntango zano makuru ngo mu gihugu cy'u Burundi
ngo nta bashomeri bahari abashomeri baba mu bihugu bya Buraya iyo byashikirijwe n'umukuru y'Ube Barite ndayishimiye ku munsi wa gatanu heze aho nyabuna yavuze ko abadakora ibinebwe hari mu kiganiro yagiranye n'ugwaruka muco bise inkerebutsi day ikiganiro cabere mu gisagara cha Bujumbura kurikira Barite ndayishimiye
nta muntu numwe ashobora gusoma je n'ubu ntawo ntara mu rushinge emwe aha mu Burundi i Buraya kabisa abashomeri bari ndababona kandi nkabyemeza muga muri Burundi ubu nta mushomeri numwe ariho hari binebwe
kwa Frederic Bambrino viraho zari cyegera cy'umukuru w'igihugu ivya Barite ndayishimiye yashikirije nta kuri na guto kurimwo i Buraya leta irashigikira abikorera ibyabo batera imbere bagatanga n'ubuzi ngo nayo mu Burundi umugambo uri ku butegetsi wishinga guhata abanyagihugu ngo bawinjiremo ku gahato atamigambi uri kurabereka mu ntumbero yo kugwiza akazi kurikira Federico Avunyugira aho zari cegera cy'umukuru w'igihugu
ntavuge ngo nubonebwe sabanebwe abarundi beretse ibyo bakora barabikora ukuri kwamye kuko abarundi bose barashaka kubaho mugabe ingeso mbi iri kwiraza mu gihugu nuko bavuga bati jamu mugambwe kuko bisa nko kumenya kujya mu mugambwe ni shure ni rupapuro rw'umutsindo baguhaye ubwira nuko ugukora ngo uko nkora kose ntacu bakibagira yuko umunyakazi ego niko ariko arakora ro umushahara ariko intumbero y'umunyakazi icyo umunyakazi akora kiri nyuma y'akazi kiwe ni uyu kumunyagihugu ibivamwe umusaruro uvamwe utumo amerwa neza Buraya ngene bwubatse minsi ndahabaye nuko mu Buraya barashigikira cyane abikorera ivyabo leta bashigikira ikabafata mu mugongo amakori ikamenya ingene yahenda kugira ngo abantu benshi bakorere ivyabo kandi batange ubuzi
igihe umuntu wari we wese nga mu Buraya uwari we wese akazi gasana kangana nakandi ntibarabuzi buto buto nta buzi bunini akazi kangana nakandi imishahara rusangisa niyingana uri kurakora ugakorera leta ntibakunda kukujuragiza ngo bagukure ariko ukorera abikorera utwa yaravye ingene iyo ushira hamwe ryibo riri kurira tere imbere cyangwa risubira inyuma arashobora kuvuga ati ndongereza bakoresha nk'abagabanya abagabanije we uragenda ukatuvuga uti hariho ibigo ubwiza kuvuga ko utagira akazi umaze kuja muri ico kigo kiyandikisha kutagira akazi mu munsi nyene baba batanguye guharura ingende bazogufasha nyene zofashwa na leta kukura umushomeri amahera uzoronka ku kwezi ntazangana na yayandi mugabo ayo mahera uzosanga agufasha kubaho ukaronka igifite ufungura ukarakambara ukaronka urara ukivuza maze ntagiki na kimwe ugwabiramwo ndane wumva ubwo bushomeri bwa Buraya ari cyo kimwe president none ibyavuga bivugira iki
wakaba yari Frederic Bamwinyumvira yaho zari cegera cy'umukuru w'igihugu kandi ni nzamba mukuru turabandanya mu gisata cy'umutekano mu karere umuhari M23 wahawe iminsi 3 kuva kwa 28 ruhuma ngo wavuye mu birindiro wafashe ibyo biri mu ngingo zashinzwe inama y'abakuru biro bikuru vya gisirikare vya karere ka Afrika buseruko ni mu nama y'abahuje ku munsi wa kane w'iheze inteko z'u Burundi iza Kenya iza Uganda n'izo muri Sudani yepfo akaba arizo zizoja gushira mu ngiro iyo ngingo abasirikare b'u Burundi bakaba batanguye kwitegura ico gikorwa n'inkuru tategura na Bonfise niyongere
abasirikare bo mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko bazoteza kurwikwa mu buseruko bwa Kongo mu ntara ya Kivu iyo mu buraruko mu kiringo c'indwi zibiri ivyo bikavyo bizotuma iminsi 30 yahawe umuhari M23 ngo wavuye ku birindiro urimwo bishobora gushirwa mu ngiro urwandiko rusoze inama y'abakuru b'ibikuru vy'intwara miheto z'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko rusaba umuhari M23 kuva ku birindiro urimwo kuva kwa 28 ruhuhuma uyu mwaka gushika kwa 30 ntwara nte uyu mwaka nyene akarere kagenzurwa n'umuhari M23 kakaba ari kanini abakuru b'ibikuru by'intwara miheto b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko bakaba bakagaburiye ibihugu bizorungika abasirikare Uburundi bukaba bwahawe kuzogenzura hitwa Sake Kirorigwa na Kicanga. Abasirikare ba Kenya na Sudani y'Epfo bahawe kuzocungera Kibumba, Rumangabotongo, Bwiza na Kishishe. Ubuganda bukaba bwahawe akarere ka Bunagana, Kiwanja, Rucuru na Mabenga. Abakuru b'ibikuru bya gisirikare bakarere ka Afrika y'Ubuseruko bakavuga ko hari n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho ibangamiye umutekano w'abanyagihugu ba Congo. Bakavuga ko ivy'umuhari M23 bimaze kuja mu ngiro bazofatanga kugwanya umuhari FDLR. Umuhari FDLR bakavuga ko bazogwanya kuva kuwa 30 ntwarante uyu mwaka gushika kuwa 20 ndamukiza, kandi ko bazoba bamaze kutuma uwo muhari ushira ibigwanisho hasi. Iyindi mihari y'abanyamahanga nka ADF, FNL, Dede Tabara n'iyindi basabwa gushira ibigwanisho hasi no gukurikira inzira y'amahoro. Abakuru biro bikuru vya gisirikare bavuga ko bazokorera ku kirangaminsi bihaye. Ku ruhande rw'u Burundi, ibataye 64 y'inteko ziheruka kukugwa muri Somalia za Artemis iriko itegurwa ngo ije mu gihugu cya Congo iri kumwe n'amwe mu basirikare bo muri batayo police militaire.
Ofisi ni yongere turamukengurukiye mukanya turabandaniriza amakuru twabateguriye muri komine Nyanza rakare mu ntara ya Makamba.
Inzamba
amatohoza y'urutavana ko niyo komine Nyanza rake iriko iragigwa ko kubijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga ya komine. Amakuru dukura muri iyo ntara ya Makamba amenyesha ko muri indwi iheze iyo komine yagendewe n'imigwi ibiri, umwe warungitswe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo intwari yo hagati mu gihugu hamwe n'ubundi uwo bavuye mu biro by'umukuru w'igihugu. Ayo matohoza akaba yateye umutima uhagaze abajejwe intwari muri iyo komine kuko babagendeye batabateguje. Iyo migwi ikaba yoba yarungitswe kuko amahera yinjira mu kigaca cya komine igereranije n'amasezerano abiri nyamukuru w'ukomine ifise ateye amakenga. Nijimbere Signorine.
Iyo komine yagendewe n'imigwi ibiri muri indwi twaraye turangije izanye no gusuzuma ibijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga ya komine. Umugwi wajuva mushikiranganje ujejwe intwaro yo hagati mu gihugu washitse ngahe Nyanza Lake ku munsi wa mbere uhava ku munsi wa gatanu. Umugwi wavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu nawo uhashika ku munsi wa gatatu. Amakuru dukura muri iyo komine amenyesha ko iyo migwi yose yasanze hari amafaranga menshi ataboneka ingene yakoreshejwe mbere, no ku makonti ya komine hakaba hasa n'ahagaragara. Amenshi mu yoba yaranyurujwe haba harimo yavuye mu masezerano ya komine Nyanza Lake n'ishirahamwe ry'Abashinwa, ariryo shirahamwe ryahawe agatumba ko ku musozi Mvugo. Ayo masezerano akaba arimo amafaranga yababo muri yaridi w'Amarundi utaboneka iyo yagiye. Ayandi mafaranga ataboneka ikoreshwa nayava mu itongo ry'ibigazi ryababa hegitari 6 komine ikotesheje ku mafaranga arenga miliyoni 30 ku mwaka, ariko nayo nataboneka ingene akoreshwa. Iryo suzumwa rikaba ribaye inyuma yaho inama mpanuzwa jambo ya komine Nyanza Lake ifatiye ingingo yo kubogoza abagize biro yayo mu byo bayagiriza, hakaba harimo no gusesagura amatungo ya komine. Iyo ngingo ikaba ikigeze ija mu ngiro, ahubwo abayifashe bakaba barahagaritswe abandi barahunga. Mbere muri uku kwezi kwa mbere mu nama zakoreshejwe na Reveriano Ndikuriyo arongoye umugambwe SNDD-FDD akaba yaranagabishije abagize inama mpanuzwa jambo ya komine Nyanza Lake abamenyesha ko ataburenganzira bafise bwo gukura abarongo iyo nama. Ivyo kandi bikaba vyavuzwe mu gihe parike ikukira sentare isubiramo imanza ya Makamba yari kikora amatohoza kuri ubwo bunyonyezi bwavugwa muri komine Nyanza Lake. Iyo dosiye yo kunyuruza amatungo ya komine Nyanza Lake yatangiye kuvugwa n'abagize inama mpanuzwa jambo ya komine nyuma yo gukura abarongo iyo nama mpanuzwa jambo. Izo bikaba byatumye bamwe muri bo bahagarikwa mu nyuma birukanwa mu mugambwe SNDD-FDD warawurongoye muri komine Tade Ndayishimiye hamwe n'uwurongoye urwaruka rwawo Jonathan Hawe nayo bagirizwa kuba baragize uruhara mu ifatwa ry'iyo ngingo.
Turabandanya n'amakuru twabateguriye uyu munsi n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iradiyo. Kuba ino saa muhozi umenyesha makuru w'Umurundi amareta yarakwiye guteza imbere amaradiyo nk'igikoresho gifasha mu guhanahana amakuru mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo rusangi biba byugarije abanyagihugu. Inosa Muhozi akaba narongoye televiziyo Renaissance akaba yabivuze kuri uyu munsi wa makungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo. Inosa Muhozi yibutsa uyu munsi ingene umwuga wo kumenyesha amakuru bifashe mu gihugu, aho abategetsi bashaka ko iradiyo ikoreshwa n'ubutegetsi, ibyo bigaca bituma itakaza ubwigenge bwo gukora icyo ijejwe. Kurikira umenyesha makuru Inosa Muhozi.
Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo, ndaze kora akanya keza ko kwibutsa ko mu Burundi no bihugu byinshi bya Afrika cyane cyane gituma abantu bahanahana ibyumviro ni radio kurusha ibindi binyesha makuru kurusha ibyanditse cyangwa ibya televiziyo radio nishikira benshi kuvuga ko radio rero ifite uruhara runini cyane mu guhanahana ibyumviro guhanahana ibyumviro nabyo nibyo bituma abantu batora inyishu z'ibibazo baba basangiye cyatumye umuntu aruti ibindi biremo biri ku isi kwabaye gushobora guhana ibyiyumviro cyane cyane kumenya ibyiyumviro by'abandi bigatuma bikungura nawe ibyiyumviro by'iwawe na bigatuma abantu bahuza karangamutima baba bafise kumenya ko bafise ibyifuzo bimwe iteka kubaho neza kugutera imbere kuronka kuvuga ibibateye ikibazo uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro no guhanana ibyiyumviro ni ikintu gikomeye cyane kuko aho niho hubakiye gituma abantu basumba ibindi biremwa no guharahana ibyumviro no gushikiriza ibyumviro byabo aho niho byubakiye ubuje abantu rero gushikiriza ibyumviro no kumenya ibyumviro by'abandi ubutumye uwasubije ubutumye baba nk'ibindi biri aho nk'ibindi bikoko nk'ibindi biremwa biri ku isi kuko ntabwo baba bagitani umuntu adashobora kwiyumvira ngo aserure icyumviro abandi bacyumve nawe yumve icy'abandi nta ntambwe atera namba agoma ari aba nk'igiti aba nk'ibindi bikoko bisanzwe kandi kuko abahinga bose bagize ubushakashatsi gukomeza igituma umuntu yararusha ibindi biremo biri ku isi akanarondoka kurusha ibindi nubwo bushobozi afise bwo gushikiriza ibyumviro kumviriza ibyumviro by'abandi bigatuma imitwe ingufu abantu bazihuza bikabaha ubushobozi rero buruta bw'ibindi bikoko ku isi uburenganzira rero bwo guserura ibyumviro kubishikiriza kumviriza iby'abandi ni ikintu gihambaye cyane ku muntu uwo ari we wese no ku gihugu uburyo abantu kwiyumvira guserura ibyiyumviro kumviriza ibyiyumviro by'abandi uwabuje gutera imbere uwabujije kugira iteka
nawe mu Burundi abanyagihugu barashima uruhara rw'iradiyo bamwe mu baganiriye na radiyo Inzamba agateka kawe bavuga ko amaradiyo atuma bamenya bibera mu gihugu ku mwanya ariko basigura ko amaradiyo ari hanze y'igihugu abafitiye akamaro kaniniya cyane kubera tuma bamenya ibintu bitavugwa n'amaradiyo akorera mu Burundi kurikira abanyagihugu baganiriye n'abagenzi bacu
nkagewe umunyagihugu cyagenda gushyira akamaro rwose cyane tumwe bazikeye iradiyo yanyu hari binyegezwa tumenya tutari tuzi hari anyuna bitunga ry'igihugu mukabitumenyesha twebwe twadushoboye kumenya mukatubwira amakuru na cyane cyane mu bw'amaradiyo yigenga izindi ndumva zose zivuga ibyo babitegetse
iyo atari radiyo ntituba tumenya ibiba mu gihugu ngizo radiyo birukanye zo hanze zozo ziratuguha amakuru cyane rwose ziratuguha amakuru n'ibintu tuba tuzi tukabimenya iyo ku bwanjye ni ukuri amaradiyo yabikora utwabo nubaha nk'amanota nka 80 ku ijana ntibuze mwibaze yuko mwebwe mu bajournalisi yuko ayo maradiyo yo hanze batayumviriza na leta irayumviriza baba ba sindidi baba baki rero twagomba gusaba rero ko ari umunsi mpuzamakungu hari iyo maradiyo ubu ariko bakora ku mugaragaro kuko byose tutamenye inkuru tutamenye ibiba tutamenye abanyuruza abantu tutamenye abantu bakora nabi byose twirirwa na radiyo nicyo gituma tugomba gusaba rero ngo agateka kanyu leta igerageze ikabasubize ngaruke mu gihugu
radiyo twebwe nk'abanyagihugu kiradufasha kumenya amakuru dushobora kumenya ahantu hari cyangwa dufasha ibikwira kugwa kwisi cyane aho twarehe tudashoboye kumenya muri make rero radiyo ni ikintu kidufasha kumenya amakuru cyane cyane mwa bino bihe bifatwa sinzi turimo cyari gifashe neza mu gihugu aha ni mu gihe handi maradiyo yandi afasha gushyigikira ibintu biraba mu gihugu nibwo mbona gushimira cyane cyane abanyamakuru ukuntu mwitanga ukuntu
mu gusozera ano makuru tubabwira ibivugwa mu makuru y'inkino nk'uko mubimenyereye ku minsi yose ya mbere ikiringo cyo kugura no kugurisha abakinnyi ba basketball mu Burundi cyaraye kirangiye mu mupira w'amaguru naho ku ndwi ya 19 yihiganwa ku rwego rw'igihugu buma muri umugwi waraye usubiriye mu kibanza cya mbere nyuma yo gutsinda ibitsindo ndwi byose Kayanza United idonidona Alexandre Niungeko
kuri stade runani muri commune Buganda mu ntara ya Cibitoke ku munsi wa gatanu Olympic Star y'Imuyinga yaje kwatsindira Magala Young Boys ibitsindo bibiri kuri kimwe ku munsi wa gatandatu kuri stade rumuri mu Ruyigi Tigre Noir yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo bitatu ku busa Interstar Buganda itsinda Rukinzo igipolisi kimwe kubusa Top Junior nayo kuri stade Nkurunziza Pierre Peace Park Complex y'Imakamba yaganije na Buja City kimwe kukindi ku munsi w'Imana kuri stade Gatwaro mu Kayanza Vitaro yanganije na Aigle Noir busa kubundi kuri stade Ngoma imirwi y'Igitega Flambeau du Centre na Musongati banganije kimwe kukindi kuri stade Rukundo Ngozi message Ngozi yatsinze Atletico Nyuo y'Muyinga kimwe kubusa Buma muri ku kibuga cayo Urunani yihanije Kayanza United bitsindo indwi kuri kimwe mushiko ubu ku ndwi igira 19 yihiganwa y'umupira w'amaguru mu Burundi Buma muri yarayisubiye mu kibanza cayo ca mbere n'amanota 41 imirwi ya Flambeau du Centre na Vitaro ikaba icicungishije ijisho Buma muri irushi iyo mirwi inota rimwe gusa umurwi n'ubu ukiri mu yabirani Atletico New Oil Academy ugifise amanota 10 gusa kunkino 19 muri basketball naho igihe cyo kugura no kugurisha abakinyi caraye kirangiye kuri uyu w'Imana nkuko biboneka mu itangazo ishira hamwe Febabu bitunganya inkino za basketball mu Burundi cyaraye risohoye iryo kete rinamenyesha imirwi yose ko ikiringo cy'ukwezi ari nacyo cari cyo kwandikisha ibyemezo abakinyi baguzwe ibyo bita amalisanse mu Gifaransa ubu rero abakunzi ba basketball barindiye ko inkino zitanguza ihiganwa bwite ziba mu mpera z'uku kwezi kwa Ruhuhuma gutyo ihiganwa nyezina ribone gutangura mu kwezi kwa Ntwara nte kuri mbere hamwe atankino zindi iryo shira hamwe ryosabwa gutunganya
nino ngaduciye dusozera amakuru yacu shimire mwe mwese mwariko muradukurikira shimire kandi bagenzanje bafashije kuyegeranya kugira muyumve mugire umugora mwiza hiwanyu naho butaha.